Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti namwe bagenzi muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa kane itariki 10 z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2015. Muri kumwe na Oriane Itangishaka teramije ibiganiro byo muri kino gitondo. Kaze mwese.
Uyu munsi twatsinze kubera ko iyo twari gutsindwa no kuvuga ngo yari kwabirangiriye hano ayo kuba tubonye ubu gutsinze bw'uyu munsi no kuvuga ngo tujye kwitegura neza none tuzagaruke.
Uwo ni Frank Habineza, ni mu nkuru yo mu biyaga binini turaza kubashikiriza mu kanya nyuma y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Aloise, mikoni gwawe.
Urakoze Oriane. Abantu batatu nibo bongeye gufatwa na wa mugera Ebola mu gihugu cya Sierra Leone. Ibyo bimenyeshwa n'ubushiranganji bw'amagara y'abantu muri icyo gihugu cya Sierra Leone. Abo bantu bose uko ari batatu bava mu gace kamwe kahitwa Cambia, kandi bose bandujwe n'umugore w'imyaka 67 aheruka gufa ahitanywe n'uwo mugera mu ndwi iheze, nk'uko bimenyeshwa na Dr. Brima Carbo, ngo bizokoroha guhagarika ikwiragira ry'uwo mugera kuko hamaze kumenyekana aho waturutse. Leta z'Ubumwe za Amerika ikirihweza ko ishobora kwakira ku butaka bwayo impunzi zihunga zituruka mu burasirazuba bwo hagati zihungira mu Burayi. Ibyo yemenyeshwa na John Kerry, sekretari wa Leta ya Amerika, ejo kwa gatatu inyuma yaho abonaniye n'abashikiranganji n'abashingamateka ba Leta z'Ubumwe za Amerika. Kuwa kabiri, sekretari ajejwe kumenyesha amakuru mu biro bya Perezida Obama, Josh Earnest, nawe yamenyesheje ko Leta ya Amerika iriko irihweza uburyo bufasha ibihugu bya Buraya bifashanya kwivuna hamwe umwasi kwakira izo mpunzi. Hagati yaho, komiseri mukuru w'Uburayi Jean-Claude Juncker ahamagarira ibihugu bigize ubumwe bwa Burayi kongereza ibitigiri by'impunzi bakira mu myaka ibiri iri imbere. Muri Amerika kandi, Hillary Clinton, umukandida wo mu mugambwe w'abademokrate ariko araharanira kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu, amenyesha ko mu gihe yotorwa kuba perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika atazotinya gufatira ibihano igihugu cya Iran mu gihe cyo hirahira kigaca kubiri n'amasezerano yo guhagarika umugambi wacu wo gukora ubumara bwa nuclear. Ati, mbere ntacyo buza ko Leta z'Ubumwe za Amerika coca kigaba ibitero kuri Iran. Ivyo Hillary Clinton yabimenyesheje ejo kwa gatatu aha i Washington DC igihe ariko ahikiganira abanyagihugu mu nyubakwa ya Brookings Institution. Amenyesha kandi ko umukuru w'igihugu azotorwa kurongora Leta z'Ubumwe za Amerika akwiye kuzomera amagabo agacungera Iran ko gica kubiri n'ayo masezerano. Abagwanyi b'abayisilamiste barafashe ikambi ikomeye y'abasirikare ba Siriya bagwanira mu kirere mu ntara y'uburaruko bushira uburengero Idlib. Ivyo vyatangajwe na televiziyo y'igihugu cya Siriya hamwe n'ibiro bijejwe kugenduza umutekano muri Siriya ejo kwa gatatu. Iyo kambi ya gisirikare bafashe ni kimwe mu bibanza bikomeye igisirikare cya Siriya cyari gisigaranye muri iyo ntara. Hagataho, umushikiranganji w'Uburusiya w'ububanyi n'amahanga yemejeje kuwa gatatu ko abahinga mu bya gisirikare b'Uburusiya bari mu gihugu cya Siriya. Uburusiya bumenyesha ko abo bahinga bariyo mu ntumbero yo kugwanya iterabwoba muri Siriya na Iraq. Igipolisi cya Thailand kimenyesha ko umwe mu bantu bafashwe mu gitero cya bombe cyagizwe mu kwezi guheze ku nyubako y'amasengesho i Bangkok yavuze icese uruhara yagize muri icyo gitero. Yusuf Mierayli akekwa muri ico caha yemeje ko ari we yahaye uwundi mugabo isakoshi yari irimwo ikibombe. Uwo mugabo acayitereka muri iyo nyubakwa iyo bombe yaturikiyemo. Ejo kwa gatatu igipolisi cha Thailand carashize Mie Laili ku mugaragaro kugira yature ico caha yakekwa kuba yarakoze ku itariki z'ukwezi kwa 17 kwezi kwa 8.
Urakoze Aloyizi Bigirimana ku makuru uhejeje kudushikiriza. Tugusaba utugume hafi uze kuduha incamake y'iyo makuru imbere yuko dusozera ibiganiro byo muri kino gitondo. Tubibutse namwe mwese muriko muratwumva ko mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika samiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu biyaga binini tuyahere mu Rwanda nyuma yaho sentare yungururizamwe imanza yemeje ko ifise ububasha bwo kuburanisha urubanza rwashinzwe n'umugambwe uharanira demokarasi no gukingira ibidukikuje mu Rwanda Green Party. Umuyobozi w'uyu mugambwe Habineza Frank yatangaje ko bagiye gushikiriza iyo sentare ikirego gishasha cihutirwa gihagarika ibikorwa byose biriko birarangurwa muri iki gihe bitegura kuvuguruza ibwirizwa shingiro.
Urukiko rw'ikirenga rwemeye kwakira inzitizi y'iburabasha yatanzwe n'abahagarariye Leta y'u Rwanda muri uru rubanza ruyisuzumye rusanga nta shingiro ifite. Rwemeje ko uru rukiko rufite ububasha bwo kuburanisha ibirego birebana n'itegeko shinga no gusobanura ingingo zaryo. Bivuze ko iburanisha ry'urubanza mu mizi rizakomeza ku itariki ya 23 ukwezi kwa 9 2015.
Uyu ni Madamu Nyirinkwayi Makire, umucamanza mu rukiko rw'ikirenga ubwo yasomaga icyemezo uru rukiko rwafashe ku kirego rwagejejweho n'ishyaka rya demokarasi no kurengera ibidukikije. Ikirego cyasabaga ko ingingo y'101 yo mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda igena manda z'umukuru w'igihugu itahinduka. Iki cyemezo cyashimishije cyane umuyobozi w'ishyaka rya demokarasi no kurengera ibidukikije Frank Habineza, wemeje ko ari insinzi ya mbere ishyaka rye ribonye kuri iki kibazo.
Twavuga ko ari victory uyu munsi twatsinze kubera ko iyo twari gutsindwa no kuvuga ngo byari kuba birangiriye hano, ariko kuba tubonye ubu butsinzi bw'uyu munsi no kuvuga ngo tujye kwitegura neza none tuzagaruke tufite ibisobanuro bihagije kandi byatushimishije kubera ko byari kuba igisebo gikomeye cyane kubona urukiko rw'ikirenga ruyambuye ububasha bwo kuba rwakumva itegeko ikibazo kijyanye n'itegeko nshinga ko nta rundi rukiko dufite na kuri constitutionnel dufite mu Rwanda. So ni byiza cyane no cyane cyane no ku butabera bw'u Rwanda, ni intambwe nziza bigaragaje ku butabera bw'u Rwanda kuko byari kuba bibaye skandali iyo bari kuvuga ko ntawe ubasha bafite bwo kumva n'urubanza.
Uyu muyobozi avuga ko insinzi itazatuma baterera agati mu ryinyo ku izindi nzego zigeze kuri ibikorwa byo kuvugurura itegeko nshinga. Frank Habineza na Bwana Dewo Tumushime ushinzwe itangazamakuru muri iri shyaka babwijwe rya Amerika ingamba bafite.
Turabona yuko bagombye guhagarika izo gahunda mbere yuko bamenye icyemezo cy'urukiko. Turasaba urukiko yuko bahagarika izi procedure babanze bategereze urubanza rurangire.
Urubanza ni ikirego bitarefere kiburanishwa mu masaha 48. Urubanza ngo rero muri icyo kirego turashaka kugira ngo tugitange none urukiko rw'ikirenga ko bakorwemeye kwakira ikirego cya Green Party none ruruhagaritse imirimo yose ijyanywe n'ivugururwa ry'itegeko nshinga kugeza igihe rwa rubanza rwa mbere ruzaba rumaze kubera itegeko.
Abahagarariye Leta muri uru rubanza bavugaga ko urukiko rw'ikirenga rudafite ububasha bwo kuburanisha ikirego cyazanywe n'iri shyaka kandi ko Leta idakwiye gushorwa mu manza. Waruhagarariye Leta y'u Rwanda muri uru rubanza Maitre Rubango Epimac yemeza ko nubwo icyifuzo cyabo kitakiriwe n'urukiko rw'ikirenga ariko biteguye gukomeza uru rubanza mu mizi.
Icyemezo cy'inkiko cyane cyane urukiko rw'ikirenga tubyakira neza kuko tuba tuzi ko n'amategeko adutegeka kwakira neza ibyemezo bifashwe n'inkiko kandi bikajya mu bikorwa. Tubasobanurira ko iyo urukiko rufashe icyemezo cyane urukiko rw'ikirenga nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo gucalenjinga icyo cyemezo cyafashwe. Ni ukuvuga rero niba hemejwe ko urubanza ruburanishwa mu mizi turi tayari kuburana mu mizi nta kibazo, nk'uko navugaga twanatanze imyanzuro yacu ivuga isobanura ibijyanye n'imizi y'urubanza.
Umuntu yavuga ko mwebwe muratsinzwe ku byo mwifuzaga ntabwo byagezweho.
Ntabwo dutsinzwe ku rubanza ntirurarangira, ariko ku kijyanye n'inzitizi twatanze urukiko ntirwayemeye, bavuze ko nta gaciro ifite.
Hari hashize ukwezi kurenga hategerejwe umwanzuro uzatangwa n'urukiko rw'ikirenga, umwanzuro wakurikiranywe n'abantu benshi biganjemo abanyamakuru bakora ibitangazamakuru mpuzamahanga n'ibindi bikorera mu gihugu. uyu mwanzuro usomwe mu gimitwe yombi y'inteko ishinga amategeko yamaze kwemeza ishingiro ry'umushinga uvugurura itegeko nshinga ndetse anashyirwaho n'itegeko rigena komisiyo izafasha inteko ishinga amategeko kuvugurura itegeko nshinga hasigaye gusa gutora abakomiseri bazakora uyu murimo Asumpta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Tukiri kuri inkuru yerekeye ingingo ya sentare yunguririzwamo imanza y'u Rwanda ku kirego cashikirijwe n'umugambwe uharaniya demokarasi no gukingira ibidukikije mu Rwanda mugenzi wacu Etienne Karekezi yabajije umuhinga mu byerekeye amategeko Maître Twagiramungu Innocent wo mwishira hamwe y'abashikiriza amanza I Bruxelles mu Bubiligi iciyo ngingo isigura mu gwego rw'amategeko tubatega amatwi
Maître Innocent Twagiramungu kuba urukiko rw'ikirenga rw'u Rwanda rwafashe umwanzuro yuko rufite ububasha bwo kuburanisha iki kirego cyatanzwe n'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda bivuze iki mu mategeko
mu byukuri cyemezo kirakomeye muzi ko urukiko rw'ikirenga bahagarariye abunganira leta y'u Rwanda bari basabye ko rwavuga ko nta ububasha rufite rwo kuburanisha ego Green Party yatanze kirekiranye no guhindura irangingo ya na rimwe itegeko nshinga no kuvuga rero ko mu byukuri y'urukiko rw'ikirenga rw'uruvuga koko nta bubasha rufite byari kuba birangiye mu Rwanda kugira ngo urwo rubanza rube rwaba ubwo Green Party rikuba isigaranye kuba yakwiyambaza izindi nkiko zo hejuru no kuvuga nko kwa urukiko rw'urenganza gukemwa muntu rwa Afrika cyangwa se urwa East African Community ya rukiko nyine rw'umuryango w'ibihugu by'Uburasirazuba bwa Afrika cyangwa se bakaba banajya muri Commonwealth muzi ku Rwanda rusigaye ruri muri Commonwealth nyeka ko rero kiriya cyemezo gihise giha ikindi cyerekezo cya hafi ruriya rubanza rukaba rushobora kuba mu Rwanda
Umuyobozi w'ishyaka Green Party ni ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Frank Habineza ahubwo we avuga ko urukiko rw'ikirenga rwagombye kugira inama inteko ishinga amategeko kuri ubu igahagarika ibyikora byo kugira ngo ibe yakomeza kwiga gusuzuma ko habaho kamarampaka kuri iyo ngingo ibise birashoboka
Ibi birashoboka kubera ko yateganyijwe mu itegeko nshinga ko urukiko rw'ikirenga rugomba kubigiramo uruhare kugira ngo hahindurwe ziriya ngingo numva ahubwo impamvu leta y'u Rwanda itashatse kugira ngo ikoreshe ububasha buteganyijwe mu itegeko nshinga ikaba ahubwo procedure bageze kure cyane bashobora ahubwo no kuba umugambi wa bawugeraho urukiko rw'ikirenga rutarafata umwanzuro ariko nabonye itariki bashyizeho yo kugira ngo ruzabaneshe kuri 23 z'ukwa 9 ari hafi ndakeka ko iriya komisiyo bashyize zabitarakora
aha Maître Twagiramungu ni ku rwego rw'amategeko ariko mu minsi mike President Paul Kagame w'u Rwanda aherutse gusinya itegeko rishyiraho nk'uko bavuze komisiyo yihariye izafasha inteko ishinga amategeko kuvugurura itegeko nshinga none birasa nk'aho bivuguruzanya
ntabwo birasa nk'aho bivuguruzanya birumvikana ariko buri wese mu byukuri yagombye kuguma mu butegetsi yashinzwe hari ubutegetsi bw'ubucamanza akaba n'ubutegetsi nyobozategeko ariko nyine ntabwo byagombye kugongana ahubwo byagombye kuzanya niyo mpamvu ikirego nka kiriyo gihari ingingo kiregewe bitagombye gukomeza gahunda mu gihe hari ikirego kandi kemezwe ko kizigwa ni ukuvuga ko mu by'ukuri cyakorwa ni ukugira ngo urukiko rusabwe kuburanisha byihutirwa kugira ngo bive mu nzira buri wese amenye ko igikwiye niba gahunda leta irimo ni ukuvuga procedure uko bayitangiye ari biriya byo kubwira abaturage ngo basinye ngo basabe leta ko ihindura ingingo hanyuma bikajya mu badepite kuriya bagombye gutegereza ko urukiko rw'ikirenga ruvuga niba koko izo gahunda uko zakozwe gutyo zikurikije uko amategeko abiteganya hanyuma rukaba rwanavuga kuko niba iyo ngingo yahinduka cyangwa se itahinduka nk'uko Green Party ibisaba
Ndabashimiye cyane ni Maître Innocent Twagiramungu wo mu rugaga rw'abavoka I Bruxelles mu Bubiligi
Ndabashimiye namwe Etienne Karekezi n'ijwi rya Amerika
Ikirindiro cy'abasirikare kiri muri zone ya Kiyenzi mu ntara ya Bujumbura cyaratewe n'umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri. Abanyagihugu bo mu karere kabereyemo icyo gitero baciye bahunga. Fidelite Ishatse yavuganye na bamwe muri bo, tumutega amatwi.
Bamwe banyagihugu bo muri zone Kiyenzi twasanze bahungiye ku ishuri ritoya ryo kwiraro ku mutumba wa Ruvumu. Abo banyagihugu baje bava ku mitumba ya Buhina, Buyengero, Kiyenzi, Buhabiro na Nkondo iri mu micungararo yahegereye ikirindiro cy'abasirikare cyatewe.
Twekwe twumvise inkoho zivuga ku bwinshi, ntituzi abaziteye abari bo. Zavuze mu gihe cy'amasaha 12, zahagumye zivuga gusa umutwenzi.
Isoro zarimye zizengera amajana n'amajana. Jendi ruhanda buru muhana numwe no kwitako kuko bose siho wabasanga bose bari bavuye mu mazu bahunga
ni mugu w'abantu wateye witwaje ibigwanisho batera abasirikare bari kuri cyo kirinde cyo mu Kiyenzi twari mu mihani wacu twari tuhegere twagize ubwoba cyane cyo tubona ko twakinjwa turava mu gasozi turata
abanyagihugu twavuganye baduhishutse ko imihani iri ku mitumba ikikuje iyo zone ya Kiyenzi ahabereye ico gitero isigaye igaragara. Batumeje kandi ko batari ngaho kuri iryo shure bashwiragiye mu mihana y'incuti n'abagenzi bakatubwira ko nabo nyene bari ngaho kukubura ahandi bari buje gukaba nkako. Nkuko twavyiboneye abo bantu barenga ijana bagizwe hanini n'abakenyezi, abana hamwe n'abatama. Ikindi nacyo twabonye nuko bari mu kangaratete. Nta hema twahabonye eka nta nakotsi kafumba twigeze tubona. Bose hamwe bari bagandagaje ku mbuga igaragara. Ikigoyi nacyo kiti natanzwe. Bamwe muri bo ngo bari bazindutse basubira mu mihana iwabo, yamara bagarukiye mu nzira.
Igor kwatugiye mu mwanya aho hakujya mu Buhinde. Hama tubona abantu barirutse bose bamaze gusika birushaturagaruka natwe. Batubwira ngo abasoda baraje ushaturagaruka.
Niko kimutinya abasoda.
Kubera ngo bafafata abantu babakubita.
Baraza bakarondera abantu babagabo n'abantu b'imisore. Keshi bakaza bavuga iko ngo harabaye FNE kandi bakavuga ko barondera abantu benshi ngo bagiye ngo muri bijya vyimyiyerekana.
Nyamukobwa akubiswe bamuzanye mu nderuzo kwa muganga. Futeti musaza we n'umunyeshuri ngo ntibomuzana.
Kuko abanyagihugu ngo abamaze imisa babahohotera ngo sabasirikare b'igihugu.
Bavuga ko twari ishano bashaka kuri dukuramo.
Urumva ikintu cyitwa ishano ni uwo muntu wese badahuje ivyumviro. Kuko abo basirikare bari aho umuntu za mukiyene. Urumva saba soda nimbonera kure vema. Zarungitswe nande n'umukuru w'igihugu.
Ufite ko imbonera kure ubonera kuko batandukane kuko n'abandi basoda.
Biraboneka kubera batubwiye ko basoda bari bahari ngo bari baze kugiba izumpuguza abo baze gukora. Ntiwiga barahohotera abanyagihugu.
Abanyagihugu basaba bashimitse yuko abasirikare bari ku ico kirindiro bohindurwa. Ico kirindiro catewe twavuye tumenya yuko ari kirindiro kiriko abasirikare bavugwa n'abo banyagihugu ko babahohotera. Mu gisirikare cy'u Burundi ntibavuga ko habaye igitero, ariko nyabona bavuga yuko ari igitero cyahatswe gukogwa. Ikindi bavuga ngo nuko ico gitero camaze iminota iri munsi ya 30. Vyongeye mu gisirikare cy'igihugu bavuga yuko bashatse gutera bahavuye basubizwa inyuma mbere ngo baca barengera muri Mutambu mu bice vya Mugere. Nayo mu vyahononekariye umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Gaspard Baratuza mu kiganiro yahamenyesha makuru yavuze ko hapfuye babiri muri abo yise akagwi k'abantu bitwaje ibigwanisho. Ku ruhande rw'igisirikare naho ngo hakomeretse abasirikare batatu nabo nyene ngo bakomeretse bidashemeye. Kubijanye nabo bagize igitero ntitwashoboye kumenya abari bo. Gaspard Baratuza:
ni bande ntibarivuga naho tuzi ivyo we ntiyatugishije inama ngo atubwire ngo daje yaza twari kumwitegurira neza tukamwakira kumbure birenga ivyo ivyakoze mugubu ntazwi hamwe hogira ibi bari bafise vyofatwa aho niho umuntu yoheza akababwira atarinde kwijijanya ngo avuge ngo ni naka canke ngo suye.
Mu gihe abanyagihugu bashikirije ibijanye n'ihohoterwa bagirigwa mbere bakagira amakenga ko abo basirikare boba barimwo abatarabigihugu, Gasubira Baratuza arabahumuriza.
Mugabo icyo duhamagarira abanyagihugu nuko abasirikare bari kubirindiro kubera ineza yabo n'ahandi batabakeneye bohabwa, kuko hagirangira nta kindi bacunze ntibacunze ingo zabo, bari hajya kugira bacungere umutekano wa bose. Ndabaremesheje nta muntu n'umwe ashobora gushyira mu gisirikare canke ngo ahe akazi umuntu atari umusirikare amwambika umwambaro amuhe ahantu aza gucungera atari umusirikare. Yinjiye afise nimero z'akazi akurikiza amategeko ahawe n'abamutwara. Uri inyuma y'umurongo ari inyuma y'umurongo.
Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi asaba abanyagihugu gusubira mu zabo ngo kubera ko umutekano wagarutse. Tubamenyeshe yuko ibarabara rya Bujumbura agenda kuva Bujumbura gushika mu Buhonga hibonekeza cyane abasirikare n'abapolisi bafise ibigwanisho byinshi. Hariho bamwe bari bambaye umunyoro w'amasoro eka ndetse bafise na za nkoho zifise ibikono. I Bujumbura Fidelite yishatse ku bw'ijwi rya Amerika.
Ubu naho tugiye kubashikiriza ikiganiro cerekeye bijanye n'amagara y'abantu dushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Mu kiganiro cy'uyu munsi Dr. Bigirimana Joseph aratwiganira akamaro ko kuvyarira ku rugero.
Turahimiriza cyane kugira ngo abenegihugu bashobore kubyara abana bashoboye kurera kumva nyinshi kubera murazi yuko duhereye mu rugo murabona iyo umuvyeyi abyara abana benshi adashoboye kurera hari ingorane bwa mbere zihera mu rugo na cyane cyane mu kubafungurira abana murabona yuko sinzi ko muzimbara zimwe bita za kwashi amashuri abana ntibaheza ngo bige hanyuma kandi abo bana abyaye igihugu ntigishobora kubikora kubera n'abana baba bakomeye n'abana usanga baguma bagwara barahumbya igihugu bagahumbya umuryango ntibaheza ngo bakore gutyo rero gashusanga ingorane zibaye nyinshi uhereye ku muryango mbese n'igihugu gace usanga kirabuze ingufu zikoresha bo ahanini murazi yuko ugaruka ariko Burundi bwejo umva rero mu gihe rero ababyeyi bibarutse abana badashoboye kurera n'ingaruka mbi ku muryango no ku gihugu.
Iki kibazo si cy'ubu ngubu ntago gitangiye vuba ahangaha biraboneka ko ku myaka igenda ishira ariko abantu bagenda biyongera ariko igihugu cyo ntabwo cyaguka ntikiba kinini ahubwo kigenda ubutaka bugenda bunagabanuka. Iyo mubona igihe mwatangiriye mubwira abantu ko bagomba kubyara abana bashoboye kurera igihugu gishoboye kurera mubona babyitabira niba batabyitabira biterwa n'impamvu ki?
Umugambi wirondoka rijanye n'amagara meza igihugu cya ofisi kandi ubu wena uvuga yuko bimwe bita ihangiro amapriorite unya nico gikorwa nyamukuru igihugu cyihaye naho ariho ibindi bikorwa byinshi dusanga mubizi yuko Burundi ofisi ibirometero kwadarate bikenye mugabo igihugu imbibe zitaguka hanyuma rero mu gihe rero abo bana babandanije bagwirirana murumva yuko igihugu kiraheza kikabikora ko mu gihe abo bana baba bafise ubuzima bumeze neza ariko rero nk'uko mumaze kubibona benshi turahimiriza ariko umugambi naho uteye imbere ntibabyumva kumwe ahantu uvuga cyane cyane nk'ababyeyi usanga nyine iwacu mu Burundi abashingantahe batabyumva kumwe n'abapasoni babo kashusanga umenga umugambi w'irondoka rijanye n'amagara meza abashingantahe hari habo usanga babutereranye abantu b'abakenyezi ariko rero mu majambo make buriya anya irondoka rijanye n'amagara meza kugira planification familiale iraba umugabo bikaraba n'umugore akumvikana ukungena umwana bazomubyara ryari bazomukurikiza bagaca bashiraho kugene uwo mwana bazomugaburira bazomwigisha hanyuma rero bakazomuteza imbere gutyo n'igihugu kigaheza kigatera imbere. Burundi rero byiza ni uko goronka abana beza ndetse ngo uronke bake ubengeze bake beza hakugoronka benshi batameze neza badafite amagare kugira ngo babukorere.
Hari umuntu mubatwandikiye Eric Nsengiyumva aragira ati kubyara abana mu bakristu babyita imigisha yavuye ku Mana. Ataho rero ntimwibagirwe ko Uburundi bufise ibice birenga 70% by'abakristo. Ikindi nacyo abarundi benshi ntibaratahura ko isi yamaze kwaga kandi ubuzima nabwo bwarazimbye cyane. Hamwe babaganga mugira ikibazo cyo gusobanurira tuvuge nk'abakristo ko bagomba kuringaniza imbyaro haraho muhura n'inzitizi zishingiye ku idini.
Murakoze cyane. Ubundi ibyo onya biramaze kwibonekeza mugabo twovuga yuko idini ari ntambamye ku bijyanye n'amagara y'abantu twa turiko turabesha mugabo nkaho nari imperereye hariho abakristu bamwe bita abashinga muryango twakorana mu bijyanye no guhimiriza ababyeyi kugira ngo bijukire irondoka rijyanye n'amagara meza ababyara abana bashobora kurera ababyara abana bazokuza kugira ngo bashobore gutera imbere. Hanyuma rero nk'uko twabibonye nuko wasanga hariho abo bamenyesha muryango cyende mu Katolika kandi avuga aho nari merereye nuko wasanga abo bamenyesha muryango hariho habatotezwa bakanka kubasangiza ugacusanga n'ababyeyi biteje inshinge zimwe zo gutuma umuntu abyara ku rugero abo bantu ntibaheza bakanka ariko babasangiza bari banikeje muri komine Nyabihanga nararose amarakoro aza abima ndashobora no kubisangira nabo dukorana turagira amanama ize rero rumva sinovuga yuko abantu bihebeye Imana boba babigira nibaza yuko atari na benshi mbese bashaka keshi iyo tuyaze baravuga yuko akumbure ari kutayaga nabo bantu bato bato baravuga yuko ingorane ahanini iri mu kutavugana iyo tuvuganye turabona yuko ikibazo bacumva nk'ubunye hariho abihebeye Imana abapatiri abapastori twajanye turahimiriza munaza murambya za Gitega bakayanza n'ahandi bisigura ko yuko aho biri ari kutamenya ubundi aho bamaze kubimenya ababa abanyagihugu baba bihereye Imana baba bajeje intwaro baba bajeje amagara y'abantu reka na societe civile bose barakorana kugira ngo ico kibazo bakigire icyabo kugira ngo ababyeyi bijukire iryo rondoka rya n'amagara meza tubyare abana dushobora kurera.
Uwo yari muganga Joseph Bigirimana kuri mikro ya Eugenie Mukankusi ndabashimiye kuri iki kiganiro. Nshuti mwese mwaduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Aloise Bigirimana adushikirize mu ncamake amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aloise.
Abantu batatu nibo bongeye gufatwa na wa mugera wa Ebola mu gihugu cha Sierra Leone. Ivyo bimenyeshwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu muri ico gihugu cha Sierra Leone. Abo bantu bose uko ari batatu bava mu gace kamwe kahitwa Kambia kandi bose bandujwe n'umugore w'imyaka 67 aheruka gufatwa ahitanwe n'uwo mugera mu ndwi iheze. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika irikirihweza ko ishobora kwakira ku butaka bwayo impunzi zihunga zituruka mu burasirazuba bwa hagati zihungira mu Burayi. Ibyo byamenyeshejwe na John Kerry, sekretari wa Leta ya Amerika, ejo kuwa gatatu inyuma yaho abonaniye n'abashingamateka ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hagati yaho komiseri mukuru w'u Burayi Jean-Claude Juncker ahamagarira ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya kongereza ibitigiri by'impunzi bari bakira mu myaka ibiri iri imbere. Muri Amerika nyene Hillary Clinton amenyesha ko mu gihe yotorwa kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika atazotinya gufatira ibihano Iran mu gihe cyo hirahira kigaca kubiri n'amasezerano yo guhagarika umugambi wacu wo gukora ubumara bwa nuclear. Amasezerano aheruka gusinywa. Ati mbere ntacyo buza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika coca kigaba ibitero ku gihugu cha Iran. Amenyesha kandi ko umukuru w'igihugu azotorwa kurongora Amerika mu mwaka w'ibihumbi 2017 akwiye kuzomera amagabo agacungana na Iran ko gica kubiri n'ayo masezerano. Abagwanyi baba Islamiste barafashe ikambi ikomeye y'abasirikare ba Siriya bagwanira mu kirere mu ntara y'uburaruko bushira uburengero Idlib. Ivyo vyatangajwe na televiziyo y'igihugu cha Siriya hamwe n'ibiro bijejwe kugenduza umutekano muri Siriya ejo kuwa gatatu.
Nshuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigaruke ngaha. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, turashimiye kandi na Elvin Sangano yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri mikro mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwashikirijwe na Aloise Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi, mugire umunsi mwiza, Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.